Mucheganyo cyayo Human Rights Watch cyarahabonye uburorero bwinshi mu gihugu cy'u Burundi bwerekana kutihanganira abanywanyi b'imigambo itavuga rimwe n'ubutegetsi. Icyo cyeganyo cyashyizwe ahabona kuri uwa gatatu mu ijoro cyerekana gasotoro n'ihamwa bikorerwa abanywanyi na cyane cyane umugambwe Senere wa Gatorwasa hamwe n'ibitero byakozwe ku ngoro z'uwo mugambwe hatari hake. Human Rights Watch yemeza ko abantu batavuga rimwe n'ubutegetsi cyangwa abikekwa kubugwanya baharugwa mu ijana bahagaritswe cyangwa barakubitwa bongera baburwa irengero kuva mu matora ya kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Abatungwa gatoki muri izo byaha ni bamwe mu bategetsi n'ubwaruka bw'umugambi uri ku butegetsi. Iryo shyirahamwe ryemeza ko ibintu byagiye kunyuka kurusha kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho hemererewe umugambi mushasha Senere wa Gatongwa. Human Rights Watch isigura ko ubwaruka bw'imbonerakure ruhohotera abanywanyi ba Senere mu ntara 18 z'u Burundi kandi ko abagirizwa amabi batigera bakurikiranwa n'ubutungane. Louis Maja twa iryo shyirahamwe ku mugabane wa Afurika agira ati "Ubugizi bwa nabi butumwa no kudahana mu Burundi kandi bishinga ntahe twafatiye ko ni bike cyane ugereranije n'ibiba ku rubuga." Abandanya avuga ko bamwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze hamwe n'imbonerakure bakomeza iterabwoba mu banyagihugu atacamira bitewe n'uko atari inyamakuru zigenga n'amashyirahamwe yigenga bihari. Human Rights Watch imenyesha ko yaganiriye kuri telefone n'abantu 33 bakorewe amabi inshuti z'abahohotewe n'izabona mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kirundo, Muranza, Muyinga, Ngozi, Rumonge no ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatanu uyu mwaka. Mu kwa gatanu iryo shyirahamwe ryongera ko ryiganiriye n'abantu 33 bahunze Burundi kubera kamarampaka y'umwaka uheze. Kuva mu kwezi kwa mbere 2019 Human Rights Watch ivuga ko n'imiburiburi yatoho je ku bantu batatu bishwe, bane baburiwe irengero na 24 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Abo bose barabatavuga rimwe n'ubutegetsi. Ishimangira ariko ko abahinga bayo batashoboye kuronka ibyemezo bihagije ku bandi bantu baba ijana bakorewe ayo mari nyene nubwo bari bahawe byagirije bifashe. Human Rights Watch ikababazwa no kubona ikete yandikiye leta ku wa gatatu ku kwezi yisaba kugira amatohoza kuri ayo mari no guhana abayagirizwa ritigeze ryishurwa. Ikindi iryo shyirahamwe risigura ni uko abanywanyi batari bake bahoze ari aba FNL ubu yahindutse SNL bahunze inyuma ya kamarampaka y'umwaka uheze babitewe no gutegekwa kuja mu mugambo uri ku butegetsi hamwe no guterera amatora ku nguvu. Human Rights Watch inagaruka kuco yinyita abajejwe umutekano bata umurongo bakivanga mu vya politike. Akarori ritanga na ka komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntiribogora yavugiye mu nama y'umutekano ku wa 27 ukwezi kwa gatatu ikizi muri komine Gasorwe ko azoba zimanganya imiryango y'abasenera azosanga mu ijoro rikorerwamo amanama. Iki cegeranyo ca Human Rights Watch cegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza asanga akiri mu rukurikirane rw'ivyabaye kuva mu mwaka w'2015 aho hageragezwa irikwa ry'ubutegetsi. Gaston Sindimwo yabitubwiye mu kiganiro cihariye n'ibiro vy'i Nairobi vy'ivyo vya Amerika.
Hariho amashirahamwe afashijwe n'ibikuko bihugu kenshi bironka bivyo ku mashirahamwe. Hari amashirahamwe yafashwe umugambi wo kugira ngo mu Burundi barabe ingene boshiraho intwaro bifuza gukoresha uko bashatse Control International. Iyo Control International bacaca mu bihugu cyangwa bagaca mbere no mu Barundi bo ngaha nyine bakabacamo kugira ngo Abarundi bashobore kubacanisha mu kuko urumva politiki yo kugira ngo ugabure abantu niyo politiki ishobora kwinjira no kumwanza kugira ngo asubire ku gitotero cyangwa kuri twa uko ashatse. Ibyo rero si mu Burundi gusa no ku isi yose nayibona ko bikaba Venezuela nayibona cyangwa ahandi nayibona. Mugabo ikikuru ni uko twebwe twashoboye kubihagarika ku buryo uno munsi Abarundi bagiye kwitumiza ibyabo. Hariho ku isi umugambi ugayitse wo gutuma Abarundi ya kuja mu muja. Urumva rero Abarundi biyo ni wacu babeshe ayo mashyirahamwe hanyuma rero bimaze kubatekurukana ayo mashyirahamwe avuga ati twubaherekeza gute kugira ngo tubereke yuko tugikomeye. Icyo nicyo kibazo gisigaye kuko hariho abajanye n'abahururu bakurikira ibyo babwiye abanyaburaba barakurikira none bavuga ati uno munsi twokwigarura gute. Yashikeye yuko turaba ukuntu mu Burundi dutunganya demokarasi n'ibyo neza ko izo nshutumwe zose hanyuma tuzasubira gutanga ubuzima bushaje.
Human Rights Watch isaba akanama kagira amahoro n'umutekano ka ONU gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa amarakorerwa batavuga rimwe n'ubutegetsi hamwe no gushyiraho umugwi w'abahinga botohoza bagashyira ahabona amabakorwa n'ibyaha bitandukanye bihotera ubwigenge bwa kiremwamuntu. Bimwe mu bihano bisabwa ni ugufata amatungo y'abategetsi bagizwe ayo mabi bafite hanze y'u Burundi no kubima impusha zo kuja bukimbibe. Mu gihe akanama ka ONU kazokwiga ku kibazo cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu Human Rights Watch yemeza kumwitwarariko wako ku vyerekeye Burundi bagiye kugabanuka muri iyi myaka ishize kandi ibintu ku rubuga byakomeje kunyuka. Eloge Wikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.